ibyo kwiyamiriza cegeranyo c'abahinga bigenga ba ONU mu by'agatakazina muntu mu Burundi birabandanya nyuma y'imyerekano y'ukuciyamiriza yatunganijwe kuri wa gatandatu mu gihugu cyose cy'u Burundi kuno wa mbere bahoze ku rugamba bashikiriwe aho niko mashirahamwe bahurikiyemwo rwasohoye itangazo riciyamiriza abo bahoze ku rugamba bavuga ko ico cegeranyo abagikoze atamatoza kuye bakoze bavuga bisunze ko migwi yabajijwe ugura ni rwakumiriwe ubukuru Moyiza arongoye gorunani
ico cegeranyo ica mbere tukinegura nuko abagikoze batagize amatohoza kwiye kuko bateza kuduca ko natwebwe dusanzwe dufise abaduserukira mu gihugu tukamenya amakuru asanzwe hari ariko nta muntu numwe twabonye aza kutubaza ivyo ariko akaba atanumwe ajya urwara uwundi tukaba tubanye neza mugabo tugaca dutangazwa no kumva amaraporo akaguma sohoka bavuga yuko ibintu biko biracika mu Burundi
element ukumigwa mu gihe aba bahoze ku rugamba bariko bariyamiriza cyo cegeranyo cakozwe kivuga ihonyango ryata kazina muntu mu Burundi twabaje urongoye unanirwa bahoze ku rugamba insiguro baha inkuto y'abantu bazi imisi yibonekeza mu gihugu cyane cyane kubijanye n'iko birashikira mwe bahoze mu sekere cya kera aho bitaba XFAB muri bo hakaba nababugwa irengero muyize bukuru atwabona nirwa mashira hamwe yabahoze ku rugamba iyi niyo nyishu yaduhaye
twe bitwara mu nzego z'umutekano mugabo ubutwara tashe bene gihugu mubandi kujya mu vyumva natwe niko tuvyumva gusa ico no bivuga ko ahanini nuko twebwe tudasanzwe nk'ivyo dushobora gushika mwaziri ya nzego kugira tuvyinjiremo cyane
yamara uno munsi mwasohoye icandiko mwiyamiriza icegeranyo ca ONU mukabikisha ku maradiyo mbega hoho mwirumva ko mwosohora icandiko mukumbure mu bazizo nzego canke nawe mushikiza aho muhagaze nimba biri bihuha canke nimba rije
nivyo turiko turakora nibaza ko tuzobishika ko mu minsi racari matoho
Mwamenya yuko kubigerekeza 17/14 cegeranyo ca SOS Torture cemeza yuko abantu 26 bafashwe n'igipolisi c'u Burundi hamwe n'ugwe w'igiperereza ku butaka bw'u Burundi muri bo 14 bahoze mu gisagara ca kera aho bitaba XFAB tushigaye kibutsa kandi biziga 36 byatowe mu nzuzi za Rusizi na Mubarazi muri byo biziga umuntu umwe wenyene niwe yamenyekanye igujumbura mu Burundi Fidelite Ishatse ijuri ya Amerika.